Hii ni Radio Iswidi Amerika. Iswidi Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fideni Yongabo
na Frederic Ngundikije. Ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kurisa.
Twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse ku mpaka wa Cyanika, kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangwe cyane hace.
Uwo ni Jean de Dieu wihanganye umunyamabanga wa leta ashinzwe gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda, avuga ku ngingo yo guhagarika amakamyo gukoresha ibarabara gato na Kigali. Turavuga no ku mukwabu ubusaka ibigwanisho n'abagwanyi watangujwe n'igisirikare cya Congo mu mihana yitwa Mutarure, aho ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivuye mu bumanuko, no ku ngingo y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yugushikiza imfashanyo ishyirahamwe ritabara imbabare kuwa ruje mu Burundi, no ku myerekano y'amashyirahamwe y'abakenyezi uyu munsi bagize ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi biyamiriza ingingo y'uburiro n'amahoteli amwamwe ibuza abakenyezi konkereza abana habona. Kongingo nkuru nkuru za makuru ya hirya no hino tubashikiriza mu kanya. Abanywanyi b'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi bari mu buhungiro basavye n'umunsi wa kabiri amakungu gufatira ibihano intwara y'i Bujumbura.
Igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cahaye uburenganzira ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bwo gupima urucandago rw'ikiza ca Ebola.
Ugwego ugwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi wagirishije inama yihutirwa no munsi kuwa kabiri. Izi nkuru n'ayandi makuru rero tubafitiye turabashikiriza mu kanya gatoyi cyane, mugume hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye yerekeye Burundi, aho abanywanyi b'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi bari mu buhungiro basavye n'umunsi kuwa kabiri amakungu gufatira ibihano intwaro y'i Bujumbura. Ivyo mu ntumbero yo gutuma iganira ku bibazo vya politike vyatumye igihugu cicamwe ibice. Pierre Claver Mbonimpa aranira agateka ka muntu yasavye amakungu gufatira ibihano leta y'i Burundi, avuga ko amajambo gusa adahagije ko ari ukuyashyira mu bikorwa. Ivyo Mbonimpa yabitangarije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru categuwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Federation Internationale des Droits de l'Homme mu mfonyapfunyo FDH ipari ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Ishyirahamwe FDH ryari yamirije mu cegeranyo caryo casohotse uno munsi wa kabiri iterabwoba ryagizwe ku banyagihugu kugira batore ego mu matora ku ibwirizwa nshingiro rihinyanywe. Ishirahamwe FDH rivuga ko abantu bishwe abandi bikekwa ko batavuga rumwe na leta barakubitwa canke barahagarikwa mu buryo budaciye mu mategeko. Pierre Claver Mbonimpa aranira agateka ka muntu mu Burundi avuga ko amatora ku ibwirizwa nshingiro rihinyanywe azoba ku itariki 17 z'uku kwezi azo zimanganya Burundi amasezerano y'Arusha yagarukanye amahoro no kumvikana hagati y'abarundi.
Tukivuga kandi ku Burundi, umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyitaho agateka kazi na muntu Zaid Rad Al Hussein afatiye ku ruhagarara rwavuye ku gitero cagandaguye abasivile 226 mu gisagara co mu ntara c'ibitoke. Uyu munsi kuwa kabiri yatangaje ko atewe amakenga n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara vyasubiye kwiyongera muri iki gihe. Kuri wa kane itezwe itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanywe yavuzwe ko vyinshi. Abakenyezi 10 hamwe n'abana 11 bari mu bantu baguye mu rwo bwicanyi butagira izina bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara c'ibitoke iri ku kilometero 60 amaja muri aruko ya urengero w'umurwa mukuru Bujumbura igihe cy'isaha 4 z'ijoro ku munsi wa gatanu. Zaida havuga ko ico gitero kije gusongera isibe mu gihugu kirangwamwo ibihuha, kandi mu iki gihe n'ibiganiro bihuza abarundi byahagaze. Avuga ko ivyo biteye amakenga abatari bake bibaza ibishobora gushika imbere y'uko iryo tora riba hamwe n'inyuma y'iryo tora. Zaida avuga ko abategetsi Burundi batangaje ko bagiye gukora itohoza, akaba kandi abateye akamo kabasaba gukora ibishobotse byose kugira ngo iryo tohoza rikorwe mu buryo bugororotse kandi rikorwe neza. Zaida yagize ati kubera ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi bimaze imyaka irenga itatu hamwe n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ritabona ko co kimwe imigambi yashikirijwe n'abategetsi ntizewe n'abanyagihugu. gihugu batari bake. Zaid yavuze ko abanyapolitike batari bake batavuga rumwe na leta hamwe n'abantu biyamamarije gutora oya bahagaritswe, abandi nabo bagafungwa n'abajeje umutekano, rimwe na rimwe bafashijwe n'imbonerakure.
Hafi ya muri Kongo abasirikare babiri bari mu nteko zishyirahamwe mu makungu onujeje gucungera umutekano muri cyo gihugu. Irengero ryabo ntirizwi, ivyo bibaye iminsi ine inyuma yo kwimodoka barimwo zitewe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu manuko bushira ruseruko bw'igihugu. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa MONUSCO Florence Marshall, amenyesha ko imodoka inteko za MONUSCO zarimwo zatewe n'abamayimayi ku munsi wa gatanu. Avuga ko abasirikare babiri baturuka mu gihugu cya Benin, irengero ryabo ritazwi. Florence Marshall avuga ko inteko za MONUSCO ziriko zirabarondera. Izo modoka zatewe zari zibiri, zarimo abasirikare 13. Umuntu aretse abo basirikare babiri irengero ryabo ritazwi, abandi 11 ni bazima. Mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze, abasirikare 15 b'Abanyatanzania bari mu nteko zishyirahamwe ONU muri Congo barishwe mu gitero cagizwe n'abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda muri bo mu mugwi ADF mu kirindiro cyabo. Icyo gitero cyabaye mu ntara ya Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Congo.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika y'igihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi cyahaye uburenganzira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bwo gupima urucandago rwa mbere rw'indwara Ebola yadutse mu ndwi iheze mu cyo gihugu. Iyi nkuru yatangajwe n'umuyobozi w'ivyo biro ejo ku munsi wa mbere. Umugambi w'abatetsi bajejwe amagara y'abantu ni ugutangura gukoresha urucandago mu mpera z'indwi igihe ruzoshikira canke mu ndwi iza mu gihe hoba ingorane rugateba mu nzira. Iyo ngwara yadutse mu ndwi iheze mu isara ca Bikoro kiri mu raruko bushira uburengero bw'igihugu ca Congo. Abatetsi bajejwe amagara y'abantu baragendeye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Equateur kw'igenekezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatanu igihe hatangazwa amakuru y'abantu 17 bahitanywe n'ico kiza. Gushika kw'igenekezo rya 13 ryo ku kwezi kwa gatanu mu gihugu ca Congo hari hamaze kuboneka abantu 39 bikekwa ko bafashwe n'ico kiza. Umushikiranganji w'igihugu ca Congo ajejwe amagara y'abantu yarasavye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu birungika uducupa 4,000 tw'amazi y'urwo rucandago rwitezwe mu ndwi iza. Urwo rucandago rw'ikiza ca Ebola ruzohabwa bwa mbere na mbere abakozi bakora mu vyerekeye amagara y'abantu. Abaforoma batatu bari mu bantu bikekwa ko bafashwe n'ikiza ca Ebola mu gihe uwundi muforoma amaze guhitanwa n'ico kiza.
Radio ya Amerika Washington DC Monda nyakumviza amakuru yo hijyano hino twabateguriye. Uwego gushiramwe muzamakungu onirujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi kwagirishije inama yihute guno munsi kwa kabiri. Iyo nama yari igenewe kuganira ku kugena ibintu bifashe mu ntara ya Gaza inyuma y'umunsi waranzwe no guhangana hagati y'abasirikare ba Israel n'abanyapalestina wihaye inkumbi mu buryo bitari bwibonekeza mu kiringo cy'imyaka 5. Nikolai Mladenov intumwa idasanzwe yishyirahamwe ONU ijejeje gukurikirana umugambi w'amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi yaciriye ku mayango rwego rwa ONU rujejeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku kugena ibintu byifashe ari mu gisagara cya Yeruzalemu. Igihugu cya Kuwait cyateguye itangazo ryerekana ishavu n'umubabaro ku yicwa ry'abanyapalestina batari bake ryakozwe n'inteko z'igihugu cya Israel. Iryo tangazo risaba kandi itohoza ryigenga. Byinshi mu bihugu bicuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bidacana uwaka byaranebaguye ingingo yo kwimurira ambasade yayo mu gisagara cya Yeruzalemu. Ivyo bihugu bivuga ko iyo ngingo izokongereza icuka kibi mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Abategetsi batari bake b'ibihugu by'Abarabu biyamirije iyo ngingo bavuga ko ari agasomborotso, batangaza ko iyo ngingo iryoza agateka k'Abanyapalestina.
Perezida w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir yahinduye abashikiranganji batari bake hamwe n'ababuramatari. Muri abo bashikiranganji harimo abashikiranganji ba leta indwi. Mu bibanza bikomakomeye yahinduye yagenye Ibrahim Mohamud Hamid mu kibanza cy'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati. Al-Dilidi Mohamed nawe yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Hanyuma Mohamed Ahmed Salim aba umushikiranganji ajejwe ubutungane. Igenwa ry'abo bashikiranganji yanditswe mu kinyamakuru cha leta citwa Suna cyasohotse ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC.
amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini kuri wa kabiri niho abantu 26 bagandagurwa mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'Itoke bashingurwa imiryango yabo bantu bagandaguwe inkuru ndabona mukanya itaraza ariko reka tubitarashikiza iyi inkuru
ego hafi yaho muri Kongo kuri wa kabiri gisirikare cyaho gikorera mu kiyaga cya Rusizi cyatanguye umukwabu ugusaka ibigwanisho mbere n'abagwanyi mu mihana yahitwa Mutarure aho ni mu karere ka Uvira mu ntara yakivuye mu manuko ivyo ni nyuma y'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi batangaje ku gitero cyahitanye abantu 226 muri komine Buganda cyakozwe n'abantu bari bavuye muri Kongo ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste ngabo mu burengero bwa Kongo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'1334 yo mu Ruvungi cyakoze umukwabu wo gusaka ibigwanisho ndetse n'abagizi banabi bishi nyuma y'igitero cyahitanye Abarundi 226 bo muri komine Buganda yo mu ntara cy'Ibitoki tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 ariko muri uyu mukwabu watangiriye mu mwana wo kumutarure nta kigwanisho ndetse n'abagwanyi bawufatiwe usibye abasore bane b'abahinzi batari bafite ibyangombwa bafashwe
nuko biri mu gusa nk'ibiduhungabanya umutekano mu mitima yacu kumva batwitirira ngo twebwe ngo tubitse abansi bo kuzoja gutera Burundi kandi abo bantu tutabagira kandi abo bantu bonyene bashitse bakoze imisako nta kintu na kimwe bakuyemo basanze igisagara ari keranda hasibye abo bantu babirimizi bava mu Burundi bakaza kurima bamara kurima none kubera ibyangombwa bazanye biba byaramaze guta garanti abo nibo bafashwe kubera bataraja kushakisha ibindi abo nibo bajanwe
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa gisirikare rejima y'1334 bukorera mu Ruvunge bwari muri iki gikorwa cyo gusaka ibigwanisho n'abagizi bana bitangaza yuko bwakoze uyu mukwabu nyuma yaho bamwe mu bayobozi b'abarundi bavugiye yuko abisha abarundi 226 bo muri komine Buganda bahungiye muri Kongo ariko basirikare bakorera mu kibuye cya Rusizi bamya yuko ari ntabo babonye ari nayo mpamvu bahisemo gusaka mu mazu muri uyu mukwabu wakorewe mu mazu ndetse no mu biraro abaturage bo kumutarure barinubira bamwe mu basirikare kare barimo bakora umukwabu huko banyuzagamo bakiba ibikoresho byo mu nzu birimo amatelefone ndetse n'amafaranga
amaze kubura izo mbunde baza badushinja n'ibindi byose bakaza bafata gusa kugira ngo babanyage ntawe bafashe batanya za amatelefone bajanye amapano basanze mu nzu bakame barengeza bakayatekera ni byinshi bajanye amatelefone bajanye n'ubu banwe baracyabi
abaturage bo kumutarure bahamya yuko ari ntabanzi bagwanya igihugu cy'u Burundi bacumbikiye kuko bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi
twebwe abo barashye i Burundi bahungiye ino tubazi byabo twigeze tunabona ndetse abo bo u Burundi ni bugende bumenye abansi babakwiye hose bakwiye muri iyi misozi ya Uvira ruguru ya Uvira zija za bijombo zahe abona abansi u Burundi lakini ntibabitire ngo baba kumutarure tuzi ko Burundi ari igihugu cy'ububanyi twobakingira nditwo bare kuva ngo umwansi abashike ko nkuko natwe batotubonera umwansi ngo baza kudutera ngo bamuturekere ngo ajeho kuko twokabaye ngombwa gukorana abarundi n'abakongomani ku buryo bwo kuronderanira amahoro
Bedaste ngabo kubwijwe rya Amerika ku mutari wo mu ntara kivuye amajyepfo
urakoze Bedaste kuri iyo nkuru. Mu Rwanda naho leta itangaza ko mu gihe kitarenga iminsi 6 ibarabara mpuzamakungu Kigali Gatuna rihuza Rwanda n'igihugu cya Rwanda rizoba ryasubiye kurengana nimugiye kuva mu ndwi iheze imodoka ziremereye zahagaritswe kubera iryo barabara yifashishwa mu budandaji ku bihugu byombi ryononywe n'imvura idasanzwe ibandanya kugwa mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa.
Muhanda mpuzamahanga Kigali Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda hafi n'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda imodoka zikora imihanda ziri mu mirimo yo gusana umuhanda wangiritse kuva ku cyumweru gishize. N'umuhanda ubusanzwe yifashishwa ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi kuruta ubwo twahageraga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twasanze amakamyo yikorera amatoni menshi atemereye gutambuka birinda ko agace gato k'umuhanda kasigaye nako kakwangirika. Bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo twamusanze yaje gutangiza imirimo yo gusana uyu muhanda yabwijwe rya Amerika ko imodoka zituruka muri Uganda bazinyujije ku mipaka ya Kagitumba na Cyanika nayo ikora kuri Uganda.
Twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse ku mpaka wa Cyanika, kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangwe cyane hace. Ikindi navuga nuko iyo tusabye ko imodoka nini zitahaca ni bwa rwego rwo tuvuga rwo kugira ngo turinde ubuzima bw'abatwaye ibinyabiziga n'ibinyabiziga ubwabyo, kuko uko bibona nawe hano duhagaze urabona ko udukomeje kwacisha imodoka nini uko ziremereye zishobora gutuma n'agace kare gasigaye kagenda.
Ministri wihanganye yabwijwe rya Amerika ku isenyuka ry'uyu muhanda rikomoka ku mvura idasanzwe u Rwanda rwagize kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buryo rutari rwiteze. Ubwo twari tugihari twabonaga amazi bishoboka ko aturuka mu misozi ya Cyumba akiri gushoka anyura munsi y'umuhanda wangiritse. Bwana uwihanganye akavuga ko bihabanye n'ibikunze kugaragara ko imihanda yubakwa nabi mu Rwanda.
Imvura twagize uyu mwaka ni imvura tutigeze tugira mu myaka 36 ishize mu gihugu. Nubwo ngo n'uwakoze umuhanda uwawutekereje kugomba kubomeza agashyira ku misozi ibijyana amazi ntago yari kugendera kuri your rainfall data kandi atayifite. Ntago rero wahita tujya kuri conclusion nubwo ngo umuhanda wawe usondetse.
Kuri rubanda rugufi baturiye umuhanda Kigali Gatuna baravuga ko ari igihombo.
Ukundi twahombye abakozi bakoreragaye bakoreragaye babuze akazi kandi baduhaga akazi ku ngubu nasigenda.
Mu bashoferi batwara imodoka ziremereye twabashije kubona baremeza ko muri rusange kuri bari igihombo ni igihombo bahurizaho n'abakuriye minisiteri y'ibikorwa remezo. Uyu twasanze mu kizuru cy'imbere cya Samuturera yari ku mupaka wa Gatuna aravuga ko yagombye kuba yaragejeje ibicuruzwa i Kigali ku wa mbere w'icyumweru. Yavuze ko shebuja kugeza ubu ataramuha umwanzuro wo gusubira inyuma ngo akatire Kagitumba, ariko ko byaba ari igihombo kuko gupfa kugera Uganda agomba guhita yongera agafatwa nk'umugenzi mushya ugomba kwishyura ibisabwa byose.
Iyo usanze ibintu byangiritse umuhanda wapfuye uhita yari mibare yawe ipfuye ngo tuva mu muhanda uko nguko umuhanda wangiritse uhora duhombeje uzasubira inyuma wese azahomba kuko birasaba kuzatanga buri nyungu ya reduce ugure mazutu kugira ngo uzagere cyereka inzego za leta niba basho buryo bwo kuvugana bakarohereza abagize ikibazo.
Akavuga ko uyu muhanda Kigali Gatuna yari yibusamu
nago wabujyanye ibintu Kigali umuntu kunyuza ku mpaka wa Kagitumba cyangwa umuntu kunyuza Cyanika cyereka haje mu bya bindi wenda afite inyungu ku mpaka runaka ku bucuruzi bwe uko kujya muzava hangaho ufate kabaruge gisoro uzagere cyane kawongera ugaruka i Kigali ni urugendo rurerure cyane rwo kuzenguruka.
Ministre Jean de Dieu wihanganye yabwijwe rya Amerika ko mu minsi itandatu haraba habonetse igisubizo kuri uyu muhanda.
Ingamba ya mbere ni ukuwutunganya ku buryo bwihuse utuma nyine amamodoka manini amamodoka aremereye amakamyo yongera kuhaca, ariko ubwo ni by'igihe gitoya. None iby'igihe kinini kuko ubona ko n'ubundi uko wagiye ubwo tuba tugomba kureba none ingamba y'igihe kinini kugira ngo bitazongera kubaho. Ibyo nabyo urumva ni ibifata umwanya tugiye kwiga neza bisaba kwiga neza.
Ubusanzwe uyu mupaka Kigali Gatunuri mu mipaka itambuka imodoka ziremereye zitari nke byibura amakamyo manini atari munsi 180 ngo ashobora guca kuri uyu mupaka ku munsi nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda. Uretse kuba uyu muhanda watumye imodoka ziremereye ziba zihagaritswe by'agateganyo hari n'indi miryango igera mu 8 yari yuturiye murenge wa Cyumba yese yimurwa shishi tabona
dusanze muri gusenya rero mwe mukihe
tujye gusembera bavuga ngo tujye kujireba aho tujya gucumbika mu bavandimwe gusa.
Uyu muhanda Kigali Gatuna ku rwego rw'igihugu uyongereye ku yindi 25 yangiritse ikongera igasanwa muri ibi bihe bikomeje kugwamo imvura idasanzwe. Indi mihanda kandi ku rwego rw'uturere yangiritse igasanwa irasaga 40. Iyi imvura idasanzwe kandi imaze guhitana abasaga 200 n'amazi abarirwa mu 10,000 yangiritse. Akabagira ubusajwe rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Mu Burundi ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwashikirije imfashanyo ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ryo mu Burundi. Izo mfashanyo zigenewe abanyagihugu baherutse guhura n'imyuzurira y'amazi aturutse ku mvura. Nivyo umugenzi wacu Fidelite ishatse dushikiriza.
Izo mfashanyo zigizwe n'amakarato 15 agizwe hanini n'impuzu, ibirato n'amasabuni. Waserukiye abakozi akamenyesha ko babikoze ku giti cyabo nk'abakozi kugira ngo bifatikanye n'abanyagihugu basigaye ari bantu nikora. Christopher Smith asanzwe arongoye igisata cy'imigenderanire mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi.
Pour la communauté de l'ambassade des États-Unis, les victimes des inondations sont nos voisins.
kwa kwa mwenye ambasade ya Amerika wahuye nikiza chimvura na wabanyi bacu nibaza ko umuco w'Abarundi n'abanya Amerika ari byiza gufasha abanyi mu gihe cy'imyuzura nk'iyi twabikoranye umunezero mu gufasha abanyi bacu bari mu ngorane umuvugizi w'umuryango tabari mbabari kwa huje Alexis Manirakiza ashimira ico gikorwa
iyi fashanyo twayakiriye neza cyane kuko ni ifashanyo yaje tuyikeneye rwose bajya bahuye nikiza amazu yabo yasidutse murumva ko uduhuzungira ngo basigaranye n'utwo bari bambaye ayo masabune nayo turakeneye kubijanye n'isuku kuko ahakiza nkakijya giciye umuntu aravye nabi hacasigara zangware agasabune rero tubahereza n'ukuvuga yuko tuba turiko turakiza byinshi
Umujyango utabara imbabare umenyesha ko uhoro kura ifashanyo mashira hamwe impuzamakungu nka ZAPA, MFINWAP, UNICEF, CICR n'izindi yamara ko ubwambere abakozi bo mu gisata runaka bafata ingingo y'ukubazanira ku giti cyabo ifashanyo umuvugizi wa Croix Rouge agira ko asaba ko nabandi bafise umutima wo gufasha bafatira akarorero
ni ifashanyo umuntu abirabira hagufi bava bibaza ngo ninto ariko si nto kuko igikiza ubuzima cyose kwitwebwe ni kinini kujya bagwe mu kirundi misorosoro igwira igiye turazi uko bamwe nabandi kandi turabateye akamo buje baragira nkuku barya abantu bashikwe n'ivyago bokira inzu zabo zikubakwa kwebwe umujyango utabara imbabare twovuga ko turi nk'ikiraro turi nzira umuntu acamwe ubukeneye wese yaba umuntu kugiti cyewe canke ishira hamwe abari bo bose boca muri Croix Rouge kugira ngo tubashikire aho badashobora gushika nimwitinye ubafise akacanye kariya nta kaba gato nakazane isorosoro ibirigi
Croix Rouge imenyesha ko imfashanyo zihutirwa ziko zafashishwa abanyagihugu barenga 30 baheruka guhura n'imyuzure y'amazi mu mpera z'ukwezi kwa kane abo nabo ba mu buraru ku bwisagara cha Bujumbura muri zone ya Buterere hamwe n'igice cyo muri commune ya Mutimbuzi zone Gatumba mu ntera ya Bujumbura Croix Rouge ahigeza ivuga ko imaze kuronka imfashanyo z'abagera ku 1000 gusa I Bujumbura Fidelite ishatse ijyu rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru naho mu gihugu cha Kenya mashyira hamwe y'abakenyezi n'abakenyezi muri rusangi Uyu munsi bagize imyerekano ku mugwa mukuru Nairobi biyamiriza ingingo y'uburiro n'amahoteli amwamwe abuza abakenyezi kongereza abantu habona abo bakenyezi basaba leta gutegeka abafise bene ivyo bibanza guhagarika iyo ngendo canke naho kukaba ibibanza abakenyezi bongerezamwo abana naho babahera imfungurwa n'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika eroje uri kaneza ari Nairobi
Abona bakenyezi bari umyerekano kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi bahuriye mu kibanza cyitiriwe ubwigenge kizwi nka Freedom Corner babandaniza imbere y'inama nshinga amateka ya Kenya Esther Kwamboka umukenyezi ajejwe ibijanye n'imirire mu ntara ya Nairobi ari mu bari baje mu myerekano
want to do the protest march
agira ati tugomba kuvyamiriza rwose kubera umukenyezi yirukanywe mu buriro bitewe n'uko ariko yonse kibondo ciwe ibwizwa nshingiro rya Kenya ryo mu 2010 byemerera umunyakenya wese ashonje uburenganzira bwo gutabarwa ingingo ya 53 agace ka 3 iha uburenganzira umwana wese kugaburirwa neza ku mwana si kindi n'ukonswa ukonsa bifasha abana bacu no kubakingira indwara cyane cyane abari mu munsi y'amezi 6 kandi umukenyezi yari yicaye harya yategerezwa guhinga burunziza ikibondo cyiwe Bamwe mu bakenyezi bari ngaho bari bahetse ibondo vyabo kandi bavuye hanze y'igisagara cya Nairobi akarorero na Kajuri Anjoki yavuye ahitwa Madhare
nimejitokeza kuweza kukua solidarity
naje ngaha ngo nifadikanye n'umugore mugenzanje yabujijwe konkereza kuri hoteli akabwirwa ngo aje konkereza mu kazu ka surwumwe numva umubabaro cyane kubona umuntu yankirwa konsa uwo ni umwana indya zibona amaberebere konka ni ngombwa nkugwanje azonka kurinda shikana imyaka 5 dutegerezwa gutegurirwaho konkereza niba ari hoteli badakeneye abonsa bavyandike ku miryango ataruko bategura ahantu hisuku ho konkereza kuko no mu bitaro umugore arakama mata agaha umwana nizo mfungurwa z'umwana kandi n'uburenganzira bwiwe konka Rita Madeu nawe umwe mu mboneza z'abakenyezi agaruka ku ntumbero nyamukuru y'imyerekano
The demonstration is to create a national
imyerekano no kugira ngo dushireho umwumvikano ku rwego rw'igihugu n'uburenganzira bw'abagore n'ukubahirizwa kwabo mu bibanza bihuriramo abantu benshi abagore bonsa bategerezwa guhabwa iteka imyerekano n'inkuru nani go kuvugira abavyeyi ama miliyoni y'amashiringi ku mwaka ava mu matagisi yacu akoreshwa mu masekeza yo gukangurira abavyeyi konsa kera umuvyeyi yonkereza hariho hose no muri bus umwana rize bakubwira bati mwonse umwana wawe aririye mu isoko abagore baguye impuzu ngo wicare umwonse agacinyizo kose gakorerwa abakenyezi ntikazihanganirwa tuzohaguruka turwanira uburenganzira bwacu tuzohagarara ku isunzu ry'inzu dukoma karuru mpaka twumviwe ubwo burenganzira Grace Muthona arumvise icyo
nikitabea na magali ya public transport unaambiwa ufunike na mtoto ukimfunika sazidi ananyonya hanyonyi vizuri
anakugendera mu mabisi ubwirwa gufuka umwana nawe umufutse ari karonka ntiyonka neza ntabamerewe neza natwebwe yo turiko turarya ntitwifuka ariko umwana mu bantu wumva ngo fuka bafata amabere nk'ibihimba byirondoka mpamagariye leta gutunganya ibibanza abagore bonkerezamwo haba mu gisagara hagati canke kutuzi ahantu hose ego
ikiwa ni kwa ofisi kila mahali yes
itegeko ryemejwe n'inama nshinga amateka ya Kenya mu mwaka w'2017 risaba ko ahantu hose hahurira abantu barenga 30 nyeneho hategerezwa gutunganya ikibanza abavyeyi bashobora konkerezamwo amashirahamwe amwamwe n'utuzi twa leta baravyubahirije ugasanga afise ahantu hatunganijwe konsa abana gusa hakanashirwaho n'amafrigo abavyeyi bonsa bashobora kubikamwa amaberebere kugira ngo bayatahane kuyaha abana babo akimeze neza. Eroje burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Mukanya atora sezerana kubiganiro twa twafite kuri isa yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zaizigiza makuru twabashikirize abanywanyi b'amashiri hamwe adaranira ibyicaro bya politike mu Burundi bari mu buhungiro basavye no musiko wa kabira makongo gufatira ibihano leta ya Burundi ivyo mu ntumbero yo gutuma iganira ku bibazo bya politike byatumye igihugu cica mu bice Pierre Claver Mbonimpa aranira agateka ka muntu savye makongo gufatira ibihano leta ya Burundi avuga ko amajambo gusa adahagije ya makongo ko ari kuyashira mu bikogo.
Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho gato ya kazi na muntu Zeid Rad Hussein afatiye ku ruhagarara rwavuye ku gitero cyagandaguye abasivili 66 mu isara cyo mu ntara cy'ibitoke uyu munsi kwa kabiri yatangaje ko ateye amakenga n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara byasubiye kwiyongera muri iki gihe kuri uyu wa kane hitezwe itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe ryavuzwe ko byinshi.
Abasirikare babiri bari mu nteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONUZIJEJWE wo gucungera umutekano muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo irengero ryabo ntirizwi. Ibyo bibaye iminsi n'inyuma y'uko imodoka barimwo zitewe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa MONUSCO Florence Marshall.
Igihugu ca Repubulika ya Kongo iharanira Demokarasi cahaye uburenganzira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONUZIJEJWE kwitaho amagara y'abantu bwo gupima urucandago rwa mbere rw'indwara ya Ebola yadutse mu ndwi iheze mu cyo gihugu. Inkuru yatangajwe n'umuyobozi w'ibyo biro ejo ku munsi wa mbere.
Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONUZIJEJWE kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagirishije inama yihutirwa uno munsi kuwa kabiri. Iyo nama yari igenewe kuganira ku kugena ibintu byifashe mu ntara ya Gaza inyuma y'umunsi waranzwe no guhangana hagati y'abasirikare ba Israel n'abanyapalestina wihaye inkumbi mu buryo bitari bwibonekeza mu kiringo cy'imyaka itanu.
Perezida w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir yahinduye abashikiranganji batari bake hamwe n'ababuramatari muri abashikiranganji harimwo abashikiranganji ba leta indwi. Mu bibanza bikomakomeye yahinduye yagenye Ibrahim Mohamed Hamid mu kibanza c'umushikiranganji ajejwe inkoro yo hagati. Al-Didri Mohamed nawe yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire hamwe na Mohamed Ahmed Salim yabaye umushikiranganji ajejwe ubutungane.
Gutana mu mitwe gukomeye kwadutse no musiko wa kabiri mu gice kirimwe amatati mu gice cya Sol kiri hagati ya Somaliland na Puntland abantu bane bahasize ubuzima. Amakuru yatangajwe n'umutegetsi ajejwe umutekano. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio ya Amerika. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri isaha. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Yongabo
na Frederic Nkundikije turabifurije amahoro no mugoroba mwiza. Mubandanye kandi mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.